Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Ngaramutse canye mwiriwe ncuti bagenzi ba Radio Nzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 17 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2021 turabahaye ikaze mu makuru twabateguriye akabaza kuba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Numwana n'ikinono kubona higwa itegeko ry'igurusho buzohabwa impwanza ngabo gusa mu gipolisi cy'u Burundi agashavu karaniga kuyindi migwi yugo rwego babona ko batari bakwiye kubavangura kuko bakorera urwego rumwe muraze kubikurikira murano makuru nta kibuza ko umukozi wa leta akurikiranwa mu gihe arenze ku mategeko ategekanywa n'igitabo mpanavyaha umushingwa manza Janvier Bigirimana afatira ku bakozi biperereza bagirizwa guhohotera umwanya w'umugambwe CNL gushika yitaba imana akanibutsa na leta ko ishobora gushengezwa mu gihe atacikoze mu gukingira abanyagihugu Uburundi bugiye kuronswa amafaranga yababa imiliyaridi 300 mu mafaranga y'amarundi azokoreshwa mu iterambere mu ntara zose ikaba ari imfashanyo izotangwa n'ibanki y'isi yose musangwe ikaze mu idonido ry'ano makuru
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kubaha ikaze imyidogo ni myinshi mu bapolisi bato bato inyuma yaho integuro y'itegeko yongera uturusho inkwaza ngabo ku rwego rw'ipolisi zigiye mu karuhuko bita hotret yigiwe mu nama nshinga mateka irungitswe na leta abo bapolisi bavuga ko arakarenganyo kubona badahabwa ikibanza cyo kimwe n'izo nkwaza ngabo kandi bakorera urwego rumwe rw'ipolisi cy'igihugu inkuru tubaza Jean-Marie Ndabashinze
Iyo ntegura itegeko ishinga uturusho twabakukuruke mu ntwaza ngabo mu gipolisi yizwe mu nama nshinga mateka mu ntango zino ndwi umushikiranganza jejwe umutekano mu gihugu Jerevendira ko buca niwe yari yitavye gusigura uwo mugambi wa leta mu nama nshinga mateka
umufisi w'igipolisi yakoreye kariyeri yiwe neza n'imitego yose acamo akagira yuko ataha leta igize akacigoro ikamuhereza exoneration coba ari igikorwa c'iteka sinibaza yuko aribo boca batuma ayo ma exoneration y'abamaremare cyane na cyane cyane kuko izo modoka bazokura zikimara ayo ma exoneration yasanga abandi bakuri imodoka zizimbye
uwo mugambi wakiriwe nabi n'abapolisi ari mu rwego rwo hasi bita batrupe mu mvugo ya gisirikare cyangwa igipolisi bakavuga ko leta iri gikora ikumira rifatiye ku nyungu za bamwe mu gihe bose bakorera urwego rumwe
urwego rw'abatuke nta kintu kimwe baba barigako amahera ariko bariyorera abofisi n'iyo leta imeze gute gutandukanya abantu kandi bose bakorera igihugu kimwe ndavuga kimwebwe iby'iwanyu tubyiganye ariko nyine mwebwe muri kwiye nk'ubungewe nkunda imyaka 22 2056 abana bane bose bariga kuva iyo nkorera n'iyonja n'ibihumbi 15 arero turo y'imikondi none ubwo buzima ni ubuhe kandi siho
muri iyo nteguro y'itegeko yimirije gutorwa mu nama nshinga mateka y'u Burundi umushikiranganji Ndirako Buca yavuze ko kuba bitwararitse urwego rw'intwaza ngabo gusa ari uko babanje kuyihweza uhiga ca leta kireha umukukuruke mu gipolisi akazohabwa uburenganzira bwo kwinjiza imodoka mu gihugu atakorarishe ibyo bita exoneration mu gifaransa
Arakoze Jean-Marie Ndabashinze mu gisata cy'ubutunzi nyene miliyoni 150 z'amadolari y'amanyamerika n'ukuvuga miliyaridi za baba 300 mu mafaranga y'amarundi niyo mafaranga igihugu cy'u Burundi kigiye kuronswa na banki y'isi yose mu ntumbero yo gufasha kugabanya ubukene no gufata mu mugongo imigwi y'abantu babangamiwe gusumba abandi Aya mafaranga yemewe kwigenekerezo rya 14 muri uku kwezi kwa Kigarama turimwo kuga Jean-Christophe Carré ajejwe bijanye no gutanga amafaranga ku bihugu by'u Burundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Angola na Sao Tome et Principe yongera ko ayo mafaranga azofasha abakenyezi n'abakiri bato kwiyungunganya mu bikorwa by'iterambere n'ubutunzi. Inkuru ya Trifin Kani wabo.
Mu kwemeza ayo mafaranga, Ibanki y'Isi yabicishije umugambi Cash for Jobs. Amadolari imiliyoni 150 ni yagenewe igihugu cy'u Burundi mu ntumbero yo gushigikira igisata cy'imibano. Amwe mu mahangiro y'uwo mugambi ni kungura ubumenyi mu gutunganya imigambi, kugabanya ubukene mu gushigikira abatishoboye gusumba abandi mu kubaronsa uburyo n'ingene babukoresha. Jean Christophe Carré arongoye igisata kijejwe gutanga amafaranga ku bihugu by'u Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Angola na Sao Tome et Principe, asigura avuga ko uwo mugambi Cash for Jobs uri mu yindi ifata mu mugongo igihugu cy'u Burundi mu kuronderera ubuza abantu no kubigisha ingene bo kwironderera abafatwa mu mugongo gusumba abandi bakaba ari abakenyezi n'abakiri bato. Uwo mugambi uje wiyongera ku wundi Skills for Jobs wari uhasanzwe wemerewe mu kwezi kwa gatandatu guheze, nawo nufasha mu bikorwa byo kwiteza imbere mu butunzi. Umugambi Cash for Jobs ukaba uzokorera mu ntara zose 18 zigize igihugu. Mukamenya ko ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere IDEA mu Ibanki y'Isi yashinzwe mu 1960 kugira ngo ifashe ibihugu bikenye gusumba ibindi, ikabaha ifashanyo n'ingurane ku nyungu ntonya.
Muri ico gisata nyene cy'ubutunzi tubandanirize mu ntara ya Mwaro, wahora ari umunyabigega wa komine Ndava amazindwi afunzwe yagirizwa kunyuruza amafaranga ava mu makori ya komine abicishije kubatoza kori. Uwo munyabigega wa komine yaciye asubirizwa uwari yakuwe n'itegeko ry'umushikiranganji w'intwari yo hagati. Abanyagihugu bakaba bafise amakenga ko komine ataho iri kwirava ija, ahubwo ko hoba hariko hategurwa ubundi busuma bw'ikigega ca komine. Inkuru twateguriwe na George Nimenya.
Dismas Ntetruye yahagaritswe mu ndwi iheze. Amafaranga yagirizwa kunyuruza mu kigega cya komine ntaramenyekana igitigiri. Yahagaritswe inyuma yaho umugwi w'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati wariko uca muri iyo komine. Abagize uwo mugwi basanze hari abatoza amatagisi bateye amakenga kuko benshi muri bo barabaherutse gukugwa bagirizwa ubunyonyezi. Mbere yuko yinjizwa agashuro k'igipolisi aho muri komine Ndava, Dismas Ntetruye yaciye asubirizwa mu mabanga na Felicite Harerimana. Uwo mukenyezi yamusubiriye akaba yaraherutse guhagarikwa muri ayo mabanga n'itegeko ry'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Icyo gihe Gervain Nirakobuca akaba yagiriza abanyabigega bo mu makomine yose ko banyonyeza itunga ry'igihugu. Abanyagihugu bo muri komine Ndava bakaba bafise amakenga ko goba ari uruyeri rwa musangeri wa komine Ndava yagize mu gusubizaho uwo bahoze bakorana.
Amakenga dufise ni uko uwaciye amusubirira ari uwo mukenyezi Kanitwumva, ukuntu umuntu yoba yarakuwe n'itegeko ry'umushikiranganji hanyuma Mutantere agacamusubiza, twebwe icyo dusaba ni uko boronderwa ubundi adafite ubucuti na Mutantere, kuko n'ubundi abibye barahari muri komine yacu ya Ndava baraba ubundi bashobora kumusubiriza canke nyakubahwa umushikiranganji nafata ingingo kugira ngo ahane abo bose babifisemo uruhare.
Abanyagihugu bagasaba ko uwo munyabigega mushasha yobogozwa hagashyirwaho ubundi ku neza y'ubutunzi bwa komine Ndava. Hadiyo Inzamba twagerageje kurondera kuri telefone ariyo zindenza ko arongoye komine Ndava ariko ntitwashoboye kumuronka.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Aka ni akamo ka Radio Inzamba, agateka kawe.
Ibitaro vy'igisirikare vyo mu Kamenge birarajwe ishinga n'igwirirana ry'umugera wa coronavirus mu bakozi bakorera ivyo bitaro. Bamwe mu bakozi bakaba bariko baravurirwa muhira. Mu itangazo ryashizwe ahabona kuri uyu wa kane, umuyobozi w'ibitaro by'abasirikare mu Kamenge General Marc Nimburanira yahisemo kugira indinganizo nshasha kugira bituri ibyo bitaro bakigwe neza. Akaba yashizeho imigwi ibiri izozirakora ihanahana haba mu minsi y'akazi canke y'akaruhuko. Ubwo butumwa buje bwiyongera kukamo katanzwe kuri uyu wa kane n'umushikiranganji w'amagara y'abantu, aho yamenyesha ko umugera wa COVID-19 wabaye mwinshi mu gisagara ca Bujumbura cane cane. Kuri iyo mvo ibindi bibanza bitandatu bishasha byo kwipimishamwo vyaciye vyugurugwa kuri uyu wa kane nyene, anasaba abanyagisagara kwirinda ingendo zidakenewe. Turacari kukiza cha corona, ni vyiza ko leta y'u Burundi yahavuye yikubita gashi ikabona ko ikiza cha COVID-19 kiriko kirimonogoza iyo leta, ikaba iri kwirafata izindi ngingo z'ukucirinda. Ivyo bivugwa na Karoyindi Tije arongoye umugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi bw'igitega, asaba iyo leta gufata ingingo zikomeye zijanye no kwirinda ico kiza, na cane cane guhimiriza abanyagihugu kuja kwicandagisha kandi abategetsi bagatanga karorero. Kurikira Karori Nditije.
Bavuga yuko atangorane batambe batarika Abarundi, kuko Imana bashize imbere, Imana izokingira Abarundi kw'abandi bitumye bugatondera kubera batashize Imana imbere, bakabegwa yuko Imana ifasha uwifashije. Ubu rero ko bikubise agashi bakabona yuko ikiza cabinjiranye bagafata ingingo, ni byiza babandanye basigura ko bagwiza aho abantu bipimishiriza, ni byiza cane bagwize cane cane n'urucanco, bahimiriza abantu bicandagishe bakirinda iminsi mikuru yutabana ko ibi by'ubugeni abantu bahura ari benshi mu bare mu gutamba mu ijoro. Pastori nabo nyine barabe yuko bugabanya abantu mu isengero, bafate diametero imwe n'inusu kugira ngo abantu bikingire aho bari bose mu mashengero n'ahandi mu mashuri. Icyo bogira ni uko bosaba ubwa mbere hoho ubwo rucanco rukaboneka, ngibona kibujumbura gusa ruboneke no mu ntara bere gushika no makomine, bagwize ibibanza byaho bicandagisha barode cyane cyane abahinga babishoboye babizi batari bo babigishe batabafise, basabe abo bafasha cyane cyane bafashe n'imfashanyo mu rya cyangwa mu z'amakungu birawe by'amagara y'abantu kugira ngo ugo rucandago ruboneke vuba na vuba na bwangu, kandi ruboneke kabigwa cambere imbere y'ibindi byose bikogwa, kuko udakingiye abantu udafise abantu ushobora gutera imbere, kandi ntibazotware imibyimba cyane cyane zitere neza. N'abategetsi batanga akarorero bagire inkurusha cyangwa imbusha zo zisekeza, batanga akarorero bashikira nganji abakenguza amateka bashinga amateka abamusitanteri babura amatari bafata iya mbere berekana karorero baheze guhumiriza abandi.
Mu gisata c'agateka kazi na muntu n'ubutungane, umuntu naho yoba serukira leta agakora icaha canditswe mu gitabo mpanavyaha c'u Burundi, uwo muntu arakurikiranwa n'amategeko, bishikirizwa n'umushingwamanza Janvier Bigirimana. Inyuma yaho umunywanyi w'umugambwe CNL Matata Augustin yitavye Imana bivuye ku kuborezwa igufa byakozwe n'abakozi bo mu biro bikuru by'iperereza. Kubwa Janvier Bigirimana, leta nayo nyene irashobora gukurikiranwa kugira itange indishi kuri uwo muntu yakorewe ikibi canke kubasigwa biwe.
Mu mategeko y'u Burundi cyane cyane mu ibwirizwa shingiro, tutibagiye igitabo c'amategeko mpanavyaha Code Penal, baravuga yuko iyo umuntu yakoze icyaha yaba umukozi wa leta yaba serukira leta yaba afitaniye isano na leta canke batabifitaniye, ingingo ya 18 tabo c'amategeko mpanavyaha iravuga yuko umuntu yakoze icaha icyo cyo cyose ahanwa ku gatwe kiwe. Bisigura yuko umuntu naho yoba sebukira leta agakora icaha canditswe mu gitabo mpanavyaha cy'u Burundi, uwo muntu arakurikiranwa ku gatwe kiwe agapfungwa agatanga amande shanke agahanishwa ibindi bihano byose bitegekanywa n'amategeko. Igitabo mpanavyaha cy'u Burundi nticemera yuko leta ishobora guhanwa mu bijanye n'ibihano bihabwa abantu bakoze icyaha ariko leta irashobora gukurikiranwa kugira ngo itange indishi bisigura yuko ingingo ya 23 yibwirizwa shingiro yoyo iratomora neza yuko atamuntu ashobora kugirwa nabi ngo ahohoterwe mu buryo bwa rwo bwose abikorewe na leta shanke inzego za leta shanke abakorera leta kugwego gwa rwo bwose bisigura yuko muri iyo ngingo iyo birinze bishika mu gace ka kabiri kayo bavuga bati iyo birinze bishika umuntu agahohoterwa shanke agirirwa nabi bivuye kuri leta shanke abayikorera leta iraheza igatanga indishi kuri uwo muntu yakorewe icyaha shanke kubasigwa biwe ni kuvuga sentare iyo yakiriye urubanza rwo kuraba abantu bagiriwe nabi bagasanga umuntu yishwe nk'iyi dosiye y'ubu matata wo muri CNL twibaza yuko ubu bwicanyi bwakozwe ari mu minwe y'inzego za leta hariho abantu batezo gukurikiranwa kuri icyo cyaha mugabo kandi na leta irategerezwa gukurikiranwa kugira ngo ishobore gutanga indishi kubera ababikoze arabakozi ba leta
inyuma y'iminsi ibiri uwo munywanyi wa CNL yitabye Imana haco ibiro vy'iperereza birashikiriza kubijanye n'ubwo rupfu no kubijanye n'ivyugo rwego rwa leta rwagirizwa ihohoterwa n'itotezwa ririko rikoregwa abanyeshuri biga kuri kaminuza y'ibuhumuza mu ntara ya Cankuzo n'ugwaruka rw'imbonera kure rwiga kuri iyo kaminuza rirateye isoni n'agahinda ivyo bivugwa na Chauvino Mugwengezo arongoye umugambwe w'ipedeziga mibanga aho avuga ko ugwaruka rw'imbonera kure rwihaye ububasha bwo guhana mbere no kwica abajejwe kurongora igihugu babona uwo munyepolitiki asaba nyabona ko ubwo gwaruka gusubizwa ku murongo tega amatwi Chauvino Mugwengezo arongoye umugambwe w'ipedeziga mibanga
ubwo gwaruka bariko baronona pasi imbonera kure n'abarundi ugwaruka rw'igihugu cacu bariko baragwigisha yuko kuba uri umugambwe w'ikoze w'ubutegetsi bigwa ububasha ku wundi atari muri umugambwe bigwa ububasha n'ubwo kumwica bigwa ububasha n'ubwo kumutoteza icyo ni ikintu gihambaye cyane noneho bakabikorera abandi bana batari mu mugambwe wabo kandi bazi ko ari abana b'abarundi nkabo biga abo bana nawe ejo washaka gufata reka tuyigire mwo natwe umugambwe tuyigire mwo natwe twige ikibi bariko barigisha abana ikibi bariko barabigisha kudasonera mugenzi wawe bariko barabigisha kudakunda uwo mwigana kuko uwo mwigana aba ari umuryango n'inshuti abo onye izo wakora n'ukuri byarabizihaniro birateye agahinda rero cyane ahubwo uwo ubyumva nk'abantu bose babyumva nk'abarundi ibi bintu n'ukuri birateye agahinda cyane ntagira nti ko biri uko rero abo bandi bagenzi babo barahanwe bashishoze ariko ntibemere ko babandanya batotezwa ukuraho nibaza ko gugwaruka na gome rufite uburenganzira n'ububasha bwo kubyanga abanyagihugu baho hantu mu Cankuzo icyo kibazo ntibagikurikiranire hafi kuko barashaka gukingira abo bana kuko abo bana bateza gukingirwa n'ubutegetsi bateza gukingirwa na leta bateza gukingirwa n'izindi nzego bahebwe nicyo gituma abanyagihugu ntibemere ko abana b'abarundi bafatwa nabi n'abandi bana b'abarundi nkabo bafite ububasha bumwe ku by'igihugu bafite uburenganzira bumwe
Uruganda rwa Radio Inzamba rumaze kurondera urongoye gisata ca kaminuza Emeline kuri kiri muri ico kigo ca buhumuza ubugira kabiri ariko n'ubu ntiyashatse kugira ico avuze kugira twumve ico bariko barakora kuri ico kibazo Nino ngaho duceye dusozera no makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese kwa mwadukurikiye bagenzanje bamfashije kuyegeranya bakoze cyane Josine Kazena yabashikirije ndabifurije kuranirwa abiwanyu naho ubutaha